Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radioyacu.com. Mirwe neza nshuti mwese mu duteze amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi mba ikaze mu makuru yacu kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Fidel Niyongabo, nanje ndabaramukije ndabayikaze mu makuru yacu.
Mu Rwanda abavandimwe n'inshuti b'abasore batatu bo mu karere ka Rusizi bagiye kumara ibyumweru bitatu batazwi aho baherereye, barasaba ababishinzwe kubafasha kumenya irengero ryabo.
Turagira ngo badufashe kubashakisha tumenye aho bari n'aho baduhereza. Dufite impungenge ko baba badahari kubera ko tutababona kuri sitasiyo za polisi zose twagiye gusura. Twasabaga rero ngo mudufashe nk'inzego zibishinzwe mudushakishirize.
Uyu ni Annonciata Niyonsenga, ni mushiki wabo basore batatu bamaze ibyumweru bitatu batazwi irengero ryabo.
Abagize inama y'amateka ya Amerika bariko baritegurira kubaza ku mugaragaro babonye cyangwa bumvise ibyabaye ku bijanye n'itohoza kuri President Donald Trump. Ubufaransa, Ubudage, Ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byatangaje ko bitewe impungenge n'uko Iran yasubiye guhingura iranium mu buryo ishobora gukoreshwa ku byerekeye ibiganisho nyanganda. Abantu 75 barafashwe n'igipolisi mu bunywero bugendegwa n'abakundana nabo basangiye ibitsina muri Uganda. Izi nkuru hamwe n'izindi zo hirya no hino ku isi tubafitiye turazigaruka ku mukanya mu gumya ya radio yanyu.
Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Fidel
di ngaha muri Amerika murantunga ku vyerekeye Iran, ibihugu byo Ubufaransa, Ubudage n'Ubwongereza n'umuryango w'umwe bw'Uburayi byatangaje ko bitewe impungenge n'uko igihugu ca Iran casubiye guhingura iranium mu buryo ishobora gukoreshwa ku vyerekeye ibiganisho roho nyanganda. Batewe impungenge kandi n'ivyo bavuga ukuntu Iran yihutira kuvavanura nivyo yari yemeje kubahiriza hisunzwe amasezerano yagiranye n'amakungu mu mwaka w'2015 ku mugambi wayo werekeye ibiganisho roho nyanganda. Itangazo basoreye hamwe ku munsi wa mbere abashikiranganje baje tumigenderana ni rebu France, Ubudagi, Ubwongereza n'umuryango w'umwe bw'Uburayi basavye Iran gusubira ku ngingo zose imaze gufata zitandukanye n'ibisabwa n'amasezerano yo mu mwaka w'2015. Itangazo basohoreye hamwe abashikiranganje bavuze ku ruhande rwabo kubahije ibyo guyemeje hisunzwe amasezerano yo mu mwaka w'2015, harimo gukuraho ibihano byari byafatiwe Iran kubera impungenge ko icyo gihugu cyariko gikora ibigwanisho roho nyanganda. Basaba Iran ku ruhande rwayo kubahiza ibyo isabwa hisunzwe amasezerano yo mu mwaka w'2015. Yamara umushikiranganje ajeje umugenderanire wa Iran Javad Zarif avuga ko igihugu ciwe cubahiriza ibyo gisabwa, yagiriza ahubwo urundi ruhande ko ata na kimwe gubahirije mu kiringo c'imyaka 18. Ngaha muri Amerika bagize umugwi n'amashinga mateka wo ya Amerika ujejwe iperereza bariko baragira imyiteguro ya nyuma yo kubaza ku mugaragara babonye ivyabaye kubijanye n'itohoza ryo kumenya niba Perezida wa Amerika Donald Trump yakoze ivyaha bifatiye kuri dosiye y'igihugu ca Ukraine. Iryo perereza rirashobora gutuma kugwa ku butegetsi hamwe ivyo vyaha vyo mwagira. Imigwi igize n'amashinga mateka itandukanye ijejwe amatohoza yarashize ahabona ivyatangajwe n'ababonye ivyabaye. Bavuze idonido ku kugene Perezida Trump n'abafasha biwe baremeye igihugu ca Ukraine kugira gitanguza amatohoza kuri Joe Biden yahoze ari cegera ca Perezida n'umuhungu wiwe Hunter Biden. Joe Biden abonwa ko ariwe azoshobora guhiganwa na Perezida Trump mu matora ya Perezida zoba muri Amerika mu mwaka uza w'2020. Ku munsi wa mbere Perezida Trump yaranebaguye amatohoza ariko aragirwa kuri we, avuga ko agenewe kwikura k'umuntu badakunda. Avuga ko azosohora ivyo yavuganye ku telefone na Perezida w'igihugu ca Ukraine Volodymyr Zelensky kugira yerekane ko ataco yiyotsa. Perezida Trump mu kiganiro ku telefone na Perezida Zelensky avuga ko yamusavye kugira amatohoza kuri Joe Biden n'umuhungu wiwe Hunter Biden ku bijanye na Rusya. Perezida Trump avuga ko icyo kiganiro yagiranye na Perezida Zelensky ku telefone nta kibazo na kimwe giteye. Evo Morales yahoze ari perezida w'igihugu cya Bolivia yagiye mu gihugu cya Mexico aho yemerewe ubuhungiro. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Bolivia Marcelo Ebrard yerekanye isanamu ya Morales ari mu ndege y'igihugu cya Mexico afise idarapo y'icyo gihugu ku bibero. ni mu gihe iyo ndege yari kiva ku murwa mukuru wa Bolivia La Paz mu ijoro ryo ku munsi wa mbere. Evo Morales yasavye ubuhungiro mu gihugu cha Mexique amasaha makeyi inyuma ko tanze imihoho giturumbuka mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu ku munsi w'Imana. Ivyo zakiriwe vyakurikiye imyirekano ikomeye yabaye mu kwezi guheze kuvyereka amatora yabaye mu matati. Morales yatangaje ko ari we yatsinze ayo matora inyuma y'uko biharuro vya mbere bivuye matora vyavyerekanye ko azohiganwa na Carlos Mesa yahoze ari perezida mu nshuro ya kabiri y'amatora yaritegekanijwe mu kwezi kw'icumi na kabiri k'uyu mwaka. Eva Morales yatangaje mu butumwa ku rubuga Twitter ko yaragiye mu gihugu cya Mexique kandi ko ashimiye icyo gihugu kivandimwe kuba camuhaye ubuhungiro kugira ubuzima bwiwe bukingigwe. Morales avuga ko ababajwe no kuba avuye mu gihugu ciwe ca mwibarutse ku mpamvu za politiki. Tangaje ko azogaruka vuba mu gihugu ciwe afise inguvu kurushiriza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarahagije gutanga imihoho kwa Eva Morales. Perezida wa Amerika Donald Trump avuga ko ingingo ya Perezida Morales yo gutanga imihoho mu mabanga yiwe ari intambwe ikomeye muri demokrasi mu karere ko mu burengero bw'isi. Wandanya kumviriza makuru ya hirya no hino ku isi tubafitiye. Muri Afrika abantu babiri umugabo n'umugore barapfuye igihe imvura y'isegenya yagwa mu ntara ya KwaZulu-Natal iri mu buseruko bw'igihugu cya Afrika y'Epfo. Iyo mvura y'isegenya yarasenyuye amazu y'abo bantu babiri. Ni amezi make nyuma y'uko abantu batari bake bapfuye mu yindi mvura y'isegenya yaguye muri iyo ntara. KwaZulu-Natal ni intara iri mu buseruko bwa Afrika y'Epfo ku nkengera z'ibahari Indian. Iyo ntara yazarageramiwe n'imvura y'isegenya yahitanye abantu 70 mu kwezi kwa kane. Kigo kijejwe ibihe muri Afrika y'Epfo kiragabisha ko iyi imvura y'isegenya yitezwe. Itangazamakuru ryo mu ntara ya KwaZulu-Natal ryerekanye amasanamu y'imyuzure n'amabarabara yononekaye. Abantu benshi mu ntara ya KwaZulu-Natal baba mu mazu atubatse neza, iyo ntara ikaba ikunda kugeramirwa n'imvura y'isegenya. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje mu rugendo yagize mu ntara ya KwaZulu-Natal aho yagendeye abanyagihugu asinzikajwe n'imvura y'isegenya iherutse kugwa muri iyo ntara ko bazoronka imfashanyo ya Leta. Mu gihugu cya Uganda, Nicolas Opio, umuntu yanonosoye ivyerekeye amategeko akaba aharanira agateka akazi na muntu, avuga ko abantu 75 bagirijwe ivyaha muri sentare. Inyuma y'uko igipolisi cinjiye mu bunywero bugendegwa n'abantu bakundana nabo basangiye ibitsina kigahagarika abo bantu. Abaharanira agateka akazi na muntu bavuga ko irindi totezwa rigizwe ku bakundana nabo basangiye igitsina. Nicolas Opio yatangaje uno musi wa kabiri ko igipolisi carekuye abantu 50 inyuma yaho abo bantu bafashwe ku munsi w'Imana ku murwa mukuru wa Uganda, Kampala. Kasha Jacqueline aharanira uburenganzira bw'abakundana nabo basangiye igitsina ariyamiriza ibyagirizo by'uko abantu bafashwe n'igipolisi muri ubwo bunywero bari bafise ibiyayuramutwe. Umuvugizi w'igipolisi avuga ko igipolisi kitarondera abakundana nabo basangiye ibitsina. Fideli Niyongabo arakoze cyane kutugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, ikigari mu Rwanda haravugwa abasore batatu bo mu karere ka Rusizi bavukana bagiye kumara ibyumweru bitatu bitazwi aho baherereye. Aha ibibonye bemeza ko inzego z'umutekano arizo zabatwaye mu mpera z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka. Inshuti n'abavandimwe babo bagasaba ababishinzwe kubafasha kumenya irengero ryabo. Ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Nagiyeyo barambwira ngo ntawe uhari, njya Kimirongo ntabahari, njya kwa Kabuga ntabahari, njya i Remera.
Madame Jeanne Murekatete utuye mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kabuga mu mujyi wa Kigali niwe wari ucumbikiye abavandimwe batatu bakodeshaga inzu ye. Kugeza ubu we n'abavandimwe baba basore ntibazi aho baherereye. Ababuze ni Bwana Vedaste Bene Gusenga w'imyaka 29 y'amavuko, Bwana Aniseti Maniraruta w'imyaka 25 y'amavuko na Bwana Ernest Niyonzima w'imyaka 22 y'amavuko. Madame Murekatete avuga ko babatwawe n'inzego z'umutekano ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka ahagana saa moya za mu gitondo zibakwiye mu mudugudu wa Rukingo. Bose uko ari batatu ngo bavukana ku babyeyi bombi rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mbere yo kubatwara ariko Murekatete yemeza ko yari acumbikiye babiri gusa, Bene Gusenga Vedaste wari umurezi mu burasirazuba na murumuna we Imanira Ruta Aniseti wacuruzaga imyenda mu igorofa Chic mu mujyi wa Kigali. Avuga ko ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 10 murumuna wa yaje kubasura kandi bamwanduza mu buyobozi bw'ibanze, ariko aza gutungurwa no kubona mu gitondo cyakurikiye abashinzwe umutekano bambaye gisivile baza kumutwara bamwita umuzura bahita bamwambika amapingu bamutwarana n'abakuru be. Namubajije na mbere kose uko yari asanzwe abanye n'abapangayi bavuga ko bari bamaranye imyaka isaga 2.
Mu buzima busanzwe twabanaga neza, bagerageje kuba bana bo mu mudugudu dutuyemo, baza nk'abasore, baza nk'imbaraga z'igihugu, imiganda nabonaga bayikora bisanzwe, nabonaga abana bagerageza gukora.
Madame Murekatete avuga ko akimara kubona bamutwaye abantu mu buryo atazi yihutiye gushakisha abavandimwe baba basore babuze. Mu buryo bugoranye yaje kumenya Madame Anusiata Niyonsenga utuye mu murenge wa Mururu, akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Madame Niyonsenga ni mushiki w'aba basore batatu, ni nayo wahaye ijwi rya Amerika amakuru atabariza abasaza be. Kuri ubu bagiye kumara icyumweru yarasiragira hirya no hino mu mujyi wa Kigali bashakisha, agasaba ko inzego zibishinzwe zamwereka abavandimwe be kuko gukomeza kubabura birushaho kumutera impungenge.
Turagira ngo fashe kubashakisha tumenye aho bari n'aba baduhereze. Dufite impungenge ko baba badahari kubera ko tutababona kuri station za polisi zose twagiye dusura. Twasabaga rero ngo mudufashe nk'inzego zibishinzwe mudushakishirize.
Murekatete wari ucumbikiye abasore babuze avuga ko mbere yo kubatwara yabigizeho impungenge maze umwe mu bashinzwe umutekano amwereka ibyangombwa. Ni ibyangombwa akomeje gushidikanyaho kuko atabona abo yari acumbikiye.
Babatwara kubera ko babona nari nakurikiranye cyane. Icyo nabonye cyo havuyemo umwe arambwa ati ntabwo turabicanye, dore ikarita yanjye. Sinabashije gusoma izina, ahubwo nabonaga ari ikarita isanzwe ya polisi. Ariko iyo bigeze aho ngaho ndavuga se ko n'ubundi habaho abantu bahimba ibintu by'impapuro. Umuntu abyemezwe n'iki ko ari abapolisi? Ko dufite abapolisi yenda b'u Rwanda bashinzwe umutekano mu bisanzwe, none tukaba tugerageza kugera aho bari tukabura abantu. Njye kugeza ubu ngubu mfite imbunda, aho bati wenda wasanga ari n'abandi bahimbye amakarita runaka bakaza kwiba abantu.
Murekatete yemeza ko batwaye abapangayi be babashyize mu modoka pickup izwi nka Vigo y'ibara ry'umweru n'ibirahuri byijimye, gusa avuga ko bitamushobokeye guhita abona plaque zayo. Kugeza ubu inzu bakodeshaga ijwi rya Amerika yasanze ifunze. Banyiri urugo bavuga ko batwaye abasore batatu banatwaye imfunguzo z'iyo nzu bigakomeza kubahombya.
Kugeza ubu nta kintu na kimwe nzi, namenya ngo nzakora iki. Ese sinzi ngo wenda se nufungiye mu nzu, hari n'ikindi gihe none nigeze kumva ibintu binukira mu nzu. Ndavuga ati shobora kuba ari umuntu uri mu nzu upfiriyemo. Nibwo nahaguruka nabatereka nsara n'inzego z'ubuyobozi zize zintabare, nicaye ubwo nyine ndindiriye kwenda ubuyobozi bwazagira icyo bumfasha bukaba bwaza iyo nzu igakorerwa iperereza.
Mu ibara ry'ijwi rya Amerika ifite yo kopi igaragara ko Madame Niyonsenga Anusiata ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka yandikiye urwego rw'ubugenzacyaha RIB asaba kumufasha kumenya aho basaza be batatu baherereye. Mu kiganiro kuri telefone na Madame Marie Michel Umuhoza umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda, yemereye ijwi rya Amerika ko ubwo busabe babubonye.
Busabe bwabo twarabubonye, twabonye itariki 8 z'ukwezi. Kigiye gukurikiraho dosiye yarafunguwe, ibikorwa by'iperereza byaratangiye.
Abari babacumbikiye bakavuga ko batwawe n'inzego z'umutekano.
Ha, buriya iperereza rigira uko rikorwa, amategeko hari ibyo yarateganyije ukuntu rikorwa. Ubundi urebye mu ngingo ya 73 ya CPP, procedure penale, ivuga ko iperereza rikorwa mu ibanga. Ayo makuru urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwarayabonye.
Yego.
Rurimo rurayakora iperereza.
Ariko habaho gukora iperereza ariko hakamenya wenda ngo abantu baba bari mu gihugu se?
Iperereza rikorwa mu ibanga riri. Niko amategeko abiteganya.
Ni ukuvuga ngo nyuma y'iperereza ababuze ababo bashobora kumenya ngo wenda barahana.
Iyo iperereza rirangiye, ibivuyemo bishyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha, narwo rugakomeza kw'amategeko agenda biteganye.
Hari indi baruwa biboneka ko yanditswe n'ubuyobozi bw'umudugudu wa Rukingo ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Umuyobozi wa Rukingo bwana Jivens Kazimira asaba inzego zisumbuyeho ko zafasha Madame Jeanne Murekatete zigafungura inzu ye. Mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana baburirwa irengero hirya no hino mu gihugu inzego z'umutekano zigahakana ko zitabafite bikazarangira zibagaragaje. Ibi bikunze kubaho cyane ku bakekwaho ibyaha bifite aho bihurira n'ibihungabanya umutekano w'igihugu. Eko bagira ubusabe bw'Amerika ikigali.
Mu Burundi abagize biro nyobozi y'ihuriro SNARED bari bamaze iminsi i Kampala mu gihugu cya Uganda bigira hamwe uko bakwitabira amatora ateganijwe mu gihugu umwaka utaha. Bavuga ko biteguye no gutanga umukandida muri ayo matora. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Clave Niyonkuru.
Iyo nama y'ibiro nyobozi vy'urunani SNARED rurikiyemo abatavuga rumwe na leta y'u Burundi yabereye i Kampala mu Buganda kuva ku munsi wa gatanu itariki 25 gushika kuri uyu wa mungu itariki 27 yakoranije abavuye mu Bubiligi, abavuye mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko hamwe n'abavuye mu Burundi. Onezime Nduwimana umuvugizi w'ugo runani SNARED yabwiye Ijwi ry'Amerika ko intumbero nyamukuru kwari kuraba ingene bo kwisuganya bakitaba amatora yimirije mu gihugu bahunze bavamwo, yamara kugira ngo bagitabe hari byo basaba ko byo kugwa mu nzira.
Twasubiye kwemeza yuko twiteguriye kandi dufise ishaka ryo kuza mu matora y'ibihumbi 2020. Twaniyemeje kandi yuko ayo matora tuzojamo mu runani. Turafise ibyo dusaba, na cyane cyane dusaba yuko uburenganzira bwo gutora no kwitoza abantu bavugira kumwe atawukinyije uwundi. Tugasaba ko umutekano w'abatora n'abatorwa uba umwe kuri bose. Tugasaba kandi cyane cyane ko abantu b'abanyepolitike bose bagira uburenganzira bwo kugira nk'umugayo imigambwe cyangwa abandi ahatuvuga nk'abahuza umugambwe CNDD-FDD basa n'abo ubutegetsi budashaka kubona ibyo dufatira, kuko mu gihe bavuga ngo barakeneye ko tuja guheraheza ibiganiro twe twagize i Nairobi ko twabarungikira abagenda, ariko dushyizemo abahoza mu mugambwe CNDD-FDD baca bashacoba.
Abo batavuga rumwe na leta biyemeje ko bazotanga umukandida umwe abaserukira mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Baciye bagena Anise Niyonkuru yahora ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'ugo runani kugira ngo aje gushigikira no kunagura abaserukira ugo runani mu gihugu cy'u Burundi. Mu minsi yaheze haravuzwe ko uwo Anise Niyonkuru canke utwara ugo runani Jean Minani kwa rumwe muri bo azoserukira abandi mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Nabajije umuvugizi wa SNARED ko kurungika Anise Niyonkuru mu Burundi atobara amayeri yo kumugena nk'umukandida wabo mu kibanza cy'umukuru w'igihugu.
Abo tuzobambukira hanyuma abizo kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu canke abazo kwitoreza ibibanza bitandukanye, abo bamuzobamenya hanyuma mu minsi iza. Umushingantahe Anise Niyonkuru ngira ngo ntawe mwitiranya arafise ibindi ahamagariwe, na cyane cyane gusanga abandi bari mu runani SNARED bari mu Burundi basanzwe bakorera mu Burundi kugira ngo ubwo runani rubandanye rutera rutsimbatara mu gihugu cy'u Burundi. Kandi turamushimiye kubera kuko yagize izo nguvu kumva ko yogenda mu gihugu cy'u Burundi akabanaye n'abandi, naho ibihe mubona bikigoye adufatira ko nk'abo bamenyeshamakuru bagifungwa, abanyepolitiki baturubikwa n'ibindi, ariko ntaho bihuriye n'ibyo by'abakandida.
Kugira bazokwitabe ayo matora nuko bazoba batahutse mu ntango z'uku kwezi barungitse integuza mu gihugu Anise Niyonkuru nyene kugira ngo aje kuraba ingene ibintu byifashe n'ingene bagenzi we botahuka. We n'uwo bari bajanye baranabonanye n'umushikiranganji w'intoro y'agati mu gihugu ari nawe ajeje ubikorwa by'imigambwe itandukanye. Ijwi ry'Amerika ryaboneyeho akajyo ko kubabaza aho bose bazotahukira.
Kubisanzwe twebwe ntitwifuza gutaha isorosoro. Ibintu nibije mu buryo umutekano kuri bose uboneke, baze twumvikane mu gutaha. Yaba ibikunda twofasha indege imwe tugashikira rimwe, koko abantu bafise umugambi n'icyo bafunditse kugira ngo ibintu bigihinduke mu gihugu cy'u Burundi. Rero umwanya ari wo wose hagize igihinduka tuzoca tumanukira rimwe twese.
Abo banyepolitike hari ibimenyetso babona ko bidahumuriza mugiatana mezu munane asigaje ngwa matora bifuza kujamwo abe ninkifungwa jya bamenyesha makuru bane n'umushoferi b'ikinyamakuru cigenga iwacu basaba ko bofungurwa atagisabwe
twarashoboye kandi kwiyamiriza iryo hohoterwa jya bamenyesha makuru bamaze iminsi mu gasho bazira ubusa abidutera makenga ko turabona kumenga nta shaka ryo kugurura igihugu kirenya bagendwa amatora agende neza bafise urabyuko bitwara turasaba ko abishoboye abamenyesha makuru inshuti z'u Burundi bihugu akarere abarundi ubwabo bogerageza kugondoza bajya bari ku butegetsi bakemera ko bahiganwa n'abandi atawajya wambura atawurengera n'icyo wundi
abatari bake mu batanguje ubwo runanise na red baherutse kurutera Kagere bashinga urundi rwabo bise CFOR Arusha nabo bavuga ko baharanira ibyirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha yamara bobo bararahira bakarengwa ko batazo kwitaba ayo matora bagiriza mbere abasegaye mu runanise na red ko bashaka guhemuka kandi ko bashaka ibibanza muri leta izova mu matora y'imirije urunanise na red wogwo gwemeza ko ivyo bitabaca intege Kiyaklaveni unguru, Kigali, kubijuhu ya Amerika.
Nyuma y'ibaruwa minisitiri w'ubutabera w'u Rwanda yandikiye abadepute b'Abongereza asubiza iyo bandikiye perezida w'u Rwanda Paul Kagame basaba irekurwa rya Colonel Tom Byabagamba na General Frank Rusagara umunyamategeko Charles Kambanda uba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yandikiye minisitiri Businge aravuga ko minisitiri atasobanuye amategeko uko byari bikwiye yabibwiye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukora mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza
maze kusoma ibaruwa ye yanteye ikibazo kubera ko we aravuga ngo group area UN group on arbitration and detention ntawo eri binding report yabo kandi yabongereza bayishingiyeho cyane bamubaza bigiye ibibazo ibi bintu Businge yavuga ntabari byo kubera ko mu mategeko bari abadepute bariya komiteri ya grupu ya UN yashingiye ku mategeko ari binding ku Rwanda eriya raporo ya kariya kanama ka ONU baravuga amategeko specifically u Rwanda rwishe mu rubanza rwa mu gufatwa no kuburanisha uyo rubanza rwa bariya bagabo kariya kanama kakavuga nanone na constitution y'u Rwanda uburenganzira bariya abantu batahawe n'igihugu cy'u Rwanda kandi cyabishingiye
ko tubanze duhere ku bya kanama kavuga none se leta y'u Rwanda yivuze yuko katagomba kwivanga mu migendekere y'imanza ubundi karaka kanama karoni hari uburenganzira gafite bwo gutegeka igihugu gukurikiza ibyo kabonye
ibihugu yebumbiye muri ONU byumvikanye ko bashyirwaho umugenzuzi umugenzuzi muri ibyo gufunga abantu batakurikije amategeko umugenzuzi muri ONU nako kanama no kuvuga ngo n'u Rwanda rwarabisinyiye ko kariya kanama kazajya kagenzura karagenzuye kakoresheje ibipimo by'amategeko mpuzamahanga n'ibipimo bya constitution y'u Rwanda ntabwo bashobora gusubira inyuma bakavuga ngo ibyo bavuga no ni bure ntabwo bishoboka
ariko ministre Businge agaragaza yuko abari abadepute b'Abongereza batagombye kwivanga no mubibera mu Rwanda mu manza zo mu Rwanda ubwongereza se bwemerewe kwivanga mu manza zibera mu kindi gihugu
Ubwongereza ni kimwe mu bihugu bigize bihugize biri mu muryango wa ONU Ubwongereza ni kimwe mu bihugu bitera impunga u Rwanda akanama kari yakaoni kamaze kugaragaza amategeko mpuzamahanga u Rwanda rwishe muri ziriye manza rukagaragaza ko u Rwanda rutubahiriza n'amategeko yaro ya constitution kandi constitution y'u Rwanda iriyo eri hejuru nta kuntu Ubwongereza butabaza kandi bufite n'uburenganzira Ubwongereza bafite uburenganzira kubera ko nibo bishura amafaranga menshi ya leta ikoresha kuki umuntu yagutunga mu mafaranga ukanga kugenda gukora ibyo kumusubiza yakubajije cyane cyane ko ari kukubaza kwica amategeko mpuzamahanga wasinye mwumvikanyeho
ariko se yaguha amafaranga yanagutegeka kwica amategeko wishyiriyeho nk'igihugu kigenga
ntabo bari kwitanga ariko kugira kwitanga mataho bari kubabwira kubahiriza constitution kireka nk'urugero constitution y'u Rwanda eravuga ati nta muntu numwe umuntu wese ufite urubanza aregwa agombye kwa uburenganzira bwo kweregurwa imbere y'umucamanza ufite ububasha uburenganzira bwo kweregura uko bukubiye muri constitution y'u Rwanda bivuze no confronting kubaza umuntu ukurega bwana bari abantu bimwe no burenganzira bwo kubona engone na maso kuyandi abantu babashinja abagabo mu bazanye mu ruya rukiko banze urukiko rwanze ko byabagamba na Rusagara babahata ibibazo ibi bintu bikubiye muri constitution
ariko icyo ministre Businge avuga byumvikane neza nuko asaba abantu ukutivanga mu manza ziri mu rukiko ruriya rubanza ruri mu rukiko
aricyo twita political crimes biriye ibyaha barega bari abagabo byose bizwi mpuzamahanga muri criminology bitwa ibyaha bya politiki ibyaha bya politiki ni ibyaha bishyirwaho n'abantu baba bafite ubutegetsi bagamije kugundira ubutegetsi mbwira ukuntu bari abantu baregwa ngo guteza imvururu mu Banyarwanda ngo kutubahiriza ngo flaga y'igihugu abazungu bari abongereza kimwe n'abanyarwanda bari kubabwira ngo mbere na mbere ibyaha mu barega nta byaha bigombye kubaho mu gihugu cyubahiriza amategeko cyubaha muri constitution y'u Rwanda baravuga bati tuzubaka igihugu kigenda ku mategeko tuzubaka igihugu ajya abenegihugu uburenganzira none uraca inyuma ukavuga ati none ibintu byose muzavuga tujya tubyita tuzubiha amazina ngo no kutupangisha rubanda ubuyobozi ibi byaha byose ni byaha bitabaho muri demokarasi
ariko rero ari abadepite babongereza ari ndetse nawe kandi umunyamategeko ejo bundi president wa republika yavuze yuko gukomeza kwivanga mu rubanza rw'abari yabagabo tumujya bakamba na Frank Rusagara ahubwo mushobora kubagirira nabi kandi urubanza rutararangira
ibi bintu ntabari yo kwivanga mu miyoboro y'igihugu ahubwo ni ukubaza igihugu kandi n'abene igihugu abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kubaza biriya bibazo abongereza bari kwibaza
mukanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu iyo kuri isaha ariko mbere y'uko dutandukanaho Fidele aragarutse yatwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa irya no hino ku isi Fidele
n'ivyo Edi aragize umugwi w'inama nshinga amateka ya Amerika ujeje iperereza ariko baragira imyiteguro ya nyuma yo kubaza ku mugaragaro ababonye ivyabaye kubijanye n'itohoza kumenya niba president wa Amerika Donald Trump yarakoze ivyaha bifatiye kuri dosiye y'igihugu cya Ukraine iryo perereza rirashobora gutuma kugwa ku butegetsi hamwe ibyo byaha byo mwagira tonge tubabwira ko ibihugu by'Ubufaransa, Ubudagi, Ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byatangaje ko bitewe impungenge no kugihugu cya Iran cyasubiye guhingura uranium mu buryo ishobora gukoreshwa ku byerekeye ibigwanisho roho nyanganda baratewe impungenge kandi n'ivyo bavuga ko ari ukuntu Iran yihutira kuvavanura nibyo yari yiyemeje kubahiriza hisumbwa amasezerano yagiranye n'amakungu mu mwaka w'2015 ku mugambi wayo werekeye ibigwanisho ruhonyanganda nitangazo basohoreye hamwe ku munsi wa mbere abashikiranganje baje kumigenderanira ibihugu by'Ubufaransa, Ubudagi, Ubwongereza n'umuryango w'umwe bw'Uburayi basabye Iran gusubira ku ngingo zose imaze gufata zitandukanye n'ibisabwa n'amasezerano yo mu mwaka w'2015 kuvyerekeye Bolivia twabwiye ko Evo Morales yahoze ari prezida w'ico gihugu yagiye mu gihugu ca Mexico aho yemerewe ubuhungiro kugirangaje tumigenderanira wa Bolivia Marcelo Ebrard yerekanye isanamu ya Morales ari mu ndege y'igihugu ca Mexico afikise idrapo y'ico gihugu ku bibero mu gihe iyo ndege yariko iva ku mugwa mukuru wa Bolivia La Paz ku ijoro ryo ku munsi wa mbere Evo Morales yasavye guhungira mu gihugu cya Mexico amasaha make y'inyuma y'uko atanze imihoho giturumbuka mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu ku munsi w'Imana ivyo byakurikiye imyerekano ikomeye yabaye mu kwezi guheze ku vyerekeye amatora yabayemwo amatati ku makuru yerekeye Afrika twabwiye ko abantu babiri umugabo n'umugore bapfuye igihe imvura y'isegenya yagwa mu ntara ya KwaZulu-Natal imu buseruko bwa Afrika y'Epfo iyo mvura isegenya yarasenyuye amazu yabo bantu babiri ni amezi make nyuma yuko abantu batari bake bapfuye mu yindi mvura isegenya yaguye muri iyo ntara Kwazulu Natal ni intara iri mu buseruko bwa Afrika ipo ku nkengera z'ibari Indian. Iyo ntara yazaragiramiwe n'imvura yisegenya yahitanye abantu 70 mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka. Naho muri Uganda, Nicolas Opio muntu yanonosoye ibyerekeye amategeko akaba haranira agateka kazi na muntu avuga ko abantu 75 bagirijwe ibyaha muri sentare nyuma yo kugipolisi cinjiye mu bunywero bugendegwa n'abantu bakundana nabo basangiye insina kihagarika abo bantu. Abaharanira agateka kazi na muntu bavuga ko ari rimitotezwa rigizwe kubakundana nabo basangiye igitsina.
Shuti mwari muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire Engineer Cornelius wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Fatuma Alimasi karawegeranije aya makuru, na Frederic Nkundikije waruha uyahagarariye muri studio ya 18 hano i Washington. Mwari kumwe nanjye Dirwema
na Fidel Niyongabo. Tubifurije ibihe byiza, tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Kurindira mugire mwese ibihe byiza.